nzamba
nzambira samirana
amakuru na Pierre Gahungu.
Kwa chumi na gata mruheshi umungako yu mbiviri na mbiviri na gata ndatu chuti nami wakundi mahiste mungu kulikira radio nzamba agate kakawe dabara mkijinda bahani kazi mwana makuru aza kwa shimi kie kuli zingingo nguru nguru zikulikira leta yu Burundi ngo yari kwiye gushira urudandazwa rw'igitoro mu minwe y'abikorera utwabo kugira gishoboye kuboneka yamara ivyo siko bibonwa na leta yo ivuga ko ivyo vyotuma ahubwo ibiciro byacu biduga ku masoko. Muraza gukurikira umwihwezo w'ishira hamwe Parsem murano makuru. Igisata cindero n'inyigisho cugarijwe n'ibibazo bitari bike urunani FENASEB rukabona ko bimwe mu vyotuma ivyo bibazo bitorerwa inyishu harimo ukubaka ibirasi bishasha ku bashure agaragaramwo ubwinshi bw'abanyeshure eka no kongereza umushahara kubigisha navyo murabikurikira muri ano makuru. Iyo ari incamake amakuru mw'indonido ni mukanyisase.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umvirizi radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha ikaze murano makuru. Leta y'u Burundi ngo yabwirizwa gushyira mu minwe y'abikorera utwabo urudandazwa rw'igitoro kugira kiboneke ku masoko. Ibyo nibivugwa n'ishirahamwe Parsem gishinze gukangurira Abarundi guhindura ingendo kugira ngo bashike ku iterambere rirama. Ni mu gihe muri leta ho bavuga ko ivyo vyoca bituma ibiciro vy'ico gitoro biduga cane. Ishirahamwe Parsem risanga mu gihugu cose ubuzima busa n'ubwahagaze kubera ubukene bw'ico gitoro, rigasaba leta gukora ibishoboka kugira ngo ico kibazo gitore ku muti. Duteka amatwi Faustin Ndikumana arongoye iryo shirahamwe.
Sinzi ko muri leta bariyumvira kugira ngo bagire nk'icigwa canke babanze barabe agahombo igihugu kiriko kiragira kubijanye n'ibura ry'igitoro rya marihari. Ubwa mbere hariho gucegwa kw'ibikorwa no guhagarara kw'ibikorwa bitari bakigije mu buzi bwinshi, haba muri leta nyene, mu mashuri, mu bitaro, mu bintu by'intwaro, mu mashyirahamwe atandukanye, ama entreprise, ahantu hose igitoro gihagarika ibintu, kigahagarika imirimo, kigatakarisha ibintu bitari bake agahombo kanini. Ikigira kabiri, iyunguruza ry'abantu n'ibintu byarabaye akabera abahinga abantu bamara umwanya yicaye bagenda barindira basubira ugasanga mbere n'icyo giciro ahubwo cariyongereye urabya abantu ingene bagirwa bafata amatagisi bayahuriramwo itike yo kuduga ingene yaduze n'ibintu bituma ndetse n'ibi biciro by'ibiribwa cyangwa iby'ibiribwa rigorana. Ibiribwa hari ibifungurwa, ayo makara kugira bize mu isagara cyangwa ibigiri biragora ikibazo. Hari ibijanye n'umwanya abantu batakaza munini abazi iza ziko mutakaza umwanya n'amafaranga bagiye kubona muri iki tutarumva yuko umwanya ugiye wiburatakara abantu bagimane amasaha n'amasaha ngo batonde ikintu ari amafaranga atazi ko turahoma mu butunzi bw'igihugu ni ibintu bikibabaje. Hari ibijanye n'ibi bintu rero by'uko haca haduka ibintu byakomeretse informe ugasanga icyo gitoro kiko kidandazwa muri magendu nta wibi amakindu yirirwa aradandazwa bajya muri Congo bakizana banyumisha abantu birirwa muri Congo baza kuzana igitoro. Ivyo bintu nibaza ko indongozo atarisi barabibona. Hariho n'ico kintu gishobora kuba kiko kiranyuruzwa twa metumba kinyuzwa ngo kiriko kiranyuruzwa kikakatira hana kigasubira. Hari ibijanye n'akarenganyo vy'igitoro aca kaza ugasanga abantu bakironka vyoroshe abandi n'umugani bamwe bagacakura abana bariya niko ibintu vyama biba bimeze. Ivyo rero n'amananiza n'umuruho ni kibazo abantu bamara umwanya kuva mu magrupu baba bazanye igitoro aho kirika ugasanga akazi kariko karasubira inyuma. Ivyo rero ndarikwe kuduha ikigwa no kubona ko turiko turahomba.
Kugira igitoro kiboneke nk'uko vyamye kera, ishirahamwe Parsem risaba ko abo kidandaza boba bikorera utwabo bafise uburyo n'ubushobozi bukwiye bwo kukirangura hanyuma gishobore kuboneka. Dusubire twumvirize Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem.
igitoro sicho twimbura ngamo gitegeza kugugwa ku giciro cyo ku isoko ntabyo gutisha ijya n'abarundi barabizi kandi bavuga bati kigwe ku isoko kandi kigiciro cyo ku isoko ngabo kiboneke kiboneke gikwi iki aha naho mu Burundi barafise na kavuna igico gitoro mu Burundi kiduye igiciro mbere kigatwashira ko na transport byikuri Dar es Salaam tuza kwa gutunga igitoro mu Burundi ngo ugifise igiciro gitoye gusumba icyo muri Tanzania ibyo ni uruhendo hanyuma ikindi nuko haza igitoro cyiza dokariti ibintu bifise birafise n'ingaruka bimwe rimwe mu bijyanye n'ingene ibyo amamodoka bishobora kuza birononeka ibyo ni maze yuko iboneka igitoro gihotuma ibikorwa by'iterambere bisubira kuja ku murongo hanyuma kugira cinjire neza igifatirwa no kwafaranga y'agaciro ayo ma exportation iri gwaraba yongereza gute ibijyanye no kugura igitoro pamakamye nibiki butare hano ari karavugwa n'ikintu iki hariho gutunga neza ayo madovize agakora ubwa mbere byankenegwa ibi by'amadovize abantu baronka para telefone baciye hirya kote basubira bigahagarara ihabiti karundira credit diligence nta gihugu rwo cyo kongera credit diligence kugira icyo bita parance de paiement byo gura hanze byiyongere kugura ukwiye iyo credit abako ikagira délai de grâce birabaho kugira ibi bintu tubivemo akara tukavemo hanyuma baciriza naho nukuraba abagwiza tunga babishoboye twize bigenga bafise logistique berekana neza ibyangombwa agatongwamo batatu bane batanu babishoboye kubera berekanye ibyo bafise amafaranga ekituma logistique kontan nibiki kugira ibintu byo bitoro sopebu ntakintu na kimwe ifise mu bintu by'icyayi kiba cyerekana ko ushoboye kubiza igitoro ngaha mu Burundi hanyuma ikindi rero ni uko leta yotegerezwa guca igira investissement ni ukuva gushyira uburyo mu kubaka nyine igitoro gishobora kukibika ku mezi atandatu cumi mwaka wose icyo bita capacité de stockage na entreposage ni ukuvuga hari ushobora kubikwa ari cyinshi nk'uko byahora kera
ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'indero urunani rw'amasendika yo mu gisata c'indero n'inyigisho mu Burundi FENASEB rwashikirije bimwe mu bikenewe kugira ngo inyigisho mu Burundi ku ngero zose zisubire kugira akanovera Antoine Manuma arongoye urwo runani avuga ko bimwe muri ivyo harimwo kubaka ibirasi bishasha ku mashure afise abana benshi gusubiramo integuro y'ivyigwa kuva mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka wa nyuma w'ishure shingiro kubera utunenge twagiye twibonekezamwo tumwumvirize
leta ntisiba gushikiriza ko igiye kugira impinduka mu gisata c'indero harimwo no kugarukana umwaka w'icumi wari wafuswe ku muzo w'ishure shingiro umwaka wa 2013 ni byiza ko yatahuye ko impinduka zakozwe kuva mu mwaka wa 2006 aho hatanguzwa inyigisho z'icyongereza n'igiswahili mu mashuri mato mato zatumye akanovera k'inyigisho gasubira inyuma ariko hari ibindi byinshi bikenewe gukorwa kugire akanovera k'inyigisho kiyongere ku ngero zose z'amashuri gushika muri kaminuza ubwa mbere yahagarukanwe umwaka wa kane w'igice cya mbere cya kaminuza bita risa kugire umwanya wo kwiga muri kaminuza wiyongere mbere na cya gikorwa bita memoire cyahora gikorwa mu mpera y'icyo gice cya mbere kigaruke ubwa kabiri gusubiramwo integuro z'ibyigwa kuva mu mwaka wa mbere w'ishure shingiro mushika inyuma y'ishure shingiro ni ngombwa kuko irimo utunenge kandi bijyane n'ibihe mbere no muri kaminuza bibaye ngombwa bikogwe kusambugwa icigwa cya siyansi tekinoloji gice cya kane cy'ishure shingiro kugire ibyigwa bikigize bitangwe kimwe kimwe cyose n'ababyigiye bwa gatatu nihashikwe imbere inyigisho z'ibiharuro ubuhinga ariko siyansi n'ururimi bigishwamo aricyo gifaransa kuva mu mashuri shingiro ushika inyuma y'ishuri shingiro mbere ibisata bimwe bimwe nk'icindimi lange n'imibano n'inyifato cyangwa social bikomezwe bibaye ngombwa bishyirwe hamwe gutyo inyigisho zitangwa muri ibyo bisata zuzuzanye ubwa kane harakenewe ibirasi bishasha ku mashuri afite abana benshi aho abana bicara nabi canke hasi intebe zirakenewe kugire wa mugambi abana bose bicare neza wubahirizwe
Antoine Manuma abandaye mvuga ko kwitaho gufungurira neza abanyeshuri navyo bikenewe cyane agasaba umushikiranganje wa mbere ko yotigura integuro yotuma bari mu gisata c'indero badugirizwa umushahara kuko abigisha benshi batakazi kubera umushahara muke dusubire dukurikire Antoine Manuma arongoye urunani FENASEB
kugwiza amashure y'uburaro ku banyeshuri bo mu mashure yisumbuye guhera mu mwaka w'indwi ni byiza ariko kwitaho kubafungurira no kubaraza neza ni nkenego bwa gatandatu gusubira kugurura uburaro n'uburiro ku banyeshuri ba kaminuza ni byiza ariko leta yobifata mu minwe ntibabitererane abikorera ibyabo kuko uhava baza kurondera inyungu y'umurengera kandi abanyeshuri bafise amikoro make ndamwaburya kakagurane leta ibaronsa ari ntica ntikize guhera mu mashuri shingiro gushika muri kaminuza abigisha n'abandi bakozi baronswa gahembo k'intica ntikize kadashobora kubabeshaho muri kino gihe bamwe bagahitamwo gutakazi bakaja kurondera aharusha ahandi abana bakabura ababigisha igihe kirekire ko mushikiranganje wa mbere tumusaba nyabuna nkuri hejuru y'urwego rw'abashikiranganje gutegura no gushikiriza leta integuro yotuma haduzwa umushahara kubigisha n'abandi bakozi bo mu gisata c'indero bose ubusumbasumbane bwabo kugire bakore batekanye rero kuvuga ko abigisha bo mu mashuri shingiro n'inyuma y'ishuri shingiro bataye akazi ataco byica kuko baca basubirizwa ni ukwiyo bagiza ko uburambe mu kazi buduze ubumenyi n'ubushobozi by'umwigisha bikaba nkomoko yo gutsimbataza inyigisho z'akanovera ubw'umunani ubushakashatsi muri kaminuza ntibyitaweho bikwiye kuko leta ataburyo uhagije ibushiramo ibikoresho bica bikena mbere n'abifuza kubukora ntibashyigikirwe birakwiye ko bwitabwaho kuko nibwo bushimangira inyigisho z'akanovera mbere ibivuye mu bushakashatsi bigatuma leta ifata ingingo nyazo zifasha abanyagihugu
akaba ari kuri iryo jwi rya Antoine Manuma arongoye urunani FENASEB duce dusozerera amakuru twari twabateguriye kuri uno wa mbere nshimire mwebwe mwese mwaduteze abiri reka nshimire n'abagenzanje bafashije kuyatororokanya Pierre Gahungu mwari kumwe kuri mikro nkaba ndabikebanuye naho ubutaha